kirundi culture amakuru mu kirundi
turabahaye mwiriwe ncuti bagenze mikomura kuri kigano vya Radio Indundi Culture no mwanya wa makuru mu kirundi amakuru ku mugoro wa kuri wa gatandatu itariki ya 12 kwezi kwa ndamukizi 2025 wagizwe n'izingingo nkuru zikurikira bamwe mu baserukira imigambwe berekana ko akiriho ingorane kibangamiye ukwisanzura kw'abanyagihugu mu bijanye n'intwaro rusangi ni mu gihe hari abandi babona ko intwaro rusangi igenda itera intambwe mu Burundi ibyo bikaba byashikijwe n'abari mu migambwe itandukanye mu nama yabereye imakamba muri yindwi turimwo mu gwi wigenga urabi by'agate akazi na muntu mu Burundi CNIDH nawo unegura ibikorwa by'ukutihanganiranira mu bya politike bijya biribonekeza mu bice bitandukanye by'igihugu muri kino gihe kigana amatora yimirije ubu ibyibutso by'incungu z'igihugu bigiye kugumana amarangi yakoranywe ibyo bikaba byafundikiwe mu nama nshikiranganji yakoranye ku munsi wa gatatu w'inondwi n'aborozi b'ingurube bo bamaso kugira ngo indwara ya dudura ifata ibyo bitungwa ntibibangamire tubafite kandi n'amakuru avugwa mu by'uburimyi n'amakuru agaramwe bw'ibyuma na Kofi Olivier Rubera intwari Dieudonné Niyonzwe Menjinga ndayabashikirize mu kanya n'inkuru imwe imukwayo
Radio Indundi Culture
ndasubiye kubaha amwiriwe bamwe mu baserukira imigambwe berekana ko hakiri ingorane zikibangamiye ukwisanzura kw'abanyagihugu mu bijanye n'intwaro rusangi ni mu gihe hari abandi babona intwaro rusangi igenda itera intambwe mu Burundi mu nama yahuje abaserukira imigambwe itandukanye yabereye imakamba muri inondwi abaserukira imigambwe bagarutse ku ifungwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi inzitizi zijanye n'amafaranga asabwa nk'ingwati mu kwitoza hamwe n'uruhara rugaragara rw'abakenyezi mu byo kwitoza ayi makamba twakora mugenzi wacu Serge Sindayigaya
muri iyo nama yahuje abaserukira imigambo yemewe n'amategeko mu Burundi yabereye imakamba haragaragaye ko naho intwaro rusangi igenda itera imbere hakiri ibibazo bikibangamiye yubahizwa ryayo Kasimire Ngendaganya aserukira umugambwe Paripe Agakiza yamenyesheje ko hakiri urwaruka ruri muri iyo migambwe rugifungirwa ubusa rukagirizwa ibintu bitagaragara ibishobora kubangamira intwaro rusangi
mu demokrasi y'ubu urabona ko bitugora inyigisho ni nyinshi kandi ni nziza kandi nyigisho baduha nizo natwe tugenda dusigurira urwaruka rwacu mwakuru ubuga ugasanga suko bimeze je wunse rushya muri komine wigendera nk'ubuye hara mu nyororo bamwagiza ngo yatutse ubutegetsi bahamagara ibyabo na byose ngo biyize bavuga ati bariko aramubeshera kwa niho twari twese mugabo amaze iminsi ngahe ine mu nyororo urumva rero ibyo bintu birateye agahinda
General Zanayimana aserukira umugambwe kaze FDD yagaragaje ingorane z'amafaranga ingwati asabwe imigambo kugira ngo yitoze mu nama mpanuza jambo z'amakomine mu matora yimirije byatumye badashobora kwitoza mu gihugu cyose kubera uburyo buke bugaragara mu migambwe imwe imwe
kaze FDD turiko turitoza mu makomine yose byarashitse icya mbere cyabitumye ibyerekeye uburyo basaba caution ibihumbi amajana abiri iliste y'ikomine kacura bari amakomine 42 kateza kwitozamwo uburyo ntitwaburonse
Sasire Shimirimana w'umugambwe Florina we yagaragaje ko abakenyezi bagifise intambamye zituma batitabira ibikorwa bya politike imico yamwe n'ubukene bikibabera inzitizi ariko kandi yanagarutse ku bakenyezi batarumva akamaro ko gufatana mu nda mu gushyigikirana mu matora
garutse rero kuri twebwe abakenyezi ngo natwebwe ntituzi icyo turiko turarondera ntidushiranako ama turafise n'ibindi byinshi cyane bituma bituzibira cyane cyane imico imico y'ikirundi iratuzibira ufashe no kuri wa mugani bavuga ngo nkukaze nibika isakiriho urumva ngo ibyo byose bituzibira uburyo urazi ko bakenyezi benshi badafise uburyo bukwiye benshi bakumigwa n'abagabo babona aho yarimye akimbura umugabo ni wadandaza adandaje amahera ashira ku mufuko ama muri politike akoreshwa amahera haje udafise amahera na politike ugukora
iyo nama yatunganijwe n'ihuriro ry'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi igamije kwihweza ingene intwaro rusangi iri kwirubakwa no kurondera inyishu z'ibibazo bihari biciye cyane cyane mu gwaruka makamba Serge Sindayigaya Radio Indundi Culture
Serge Sindayigaya ndakomeje ko mu gwigenga uravye agate akazi na muntu mu Burundi CNIDH nawe unegura ibikorwa byo gutihanganiranira mu bya politike bijya biribonekeza mu bice bitandukanye by'igihugu muri kino gihe gigana amatora yimirije nyuma y'abayoboke b'umushinga amateka agatogwasa yamenyesheje kuri wa gatanu ko bariko barahohoterwa banabwirizwa kuja mu migambwe batifuza umukuru w'umugwi avuga ko ivyo uyo mugwi wabitohoje ko ariko ko hari abatavuga ukuri kubidoga zikisafi nyini muraba ya mara kuwa kore kwa mabi ayari yoyose inyuranye ni nwaru rusangi ahamagariko barahiganwa kubikora bubahirije ubwigenge bw'umuntu wese kurikira sikisafi nyini muraba
amatora araza hanyuma gahera abantu rero bace bavuga bati twebwe tugiye kwitwaza amatora kugira byo guhanganya n'itegazi na muntu umva ntituvyemera ico ni cyambere ama cha kabiri no gutahura yuko abantu tutaseza kumva ibintu cyo kimwe ku ruhande rwa politiki hateza kuba bavyumva ko n'abavyumva kuriya murabizi n'umugore n'umugabo iyo bariko barategura umugambi wo kwiteza imbere haraho usanga umwe yavyumvise imbere y'undi uyundi nawe atavyumvise bigatuma abantu ba bamira nkaba badahujije no muri politiki vyateza kubuko nyene bishize ntimuhuze muraharira mugabo mugaharira mu kuvuga ntimuharira mu kugwana ariko tunabivuge yuko ni inzego zitegerezwa gukora ivyo zijejwe inzego z'umutekano zigakingira bene igihugu hanyuma izo nzego nyene z'umutekano canke izindi z'ubutungane zikagira amatohoza yimbitse igihe cyose ari ikintu nk'ico kibaye kuko amatohoza yimbitse uwagize kitari cyo arahanwa nubwo yatanze inkuru atari agahano nk'ubu ndaguhakarorera hirya yeje mwarabonye ku mbuga rukungurukana bumenyi bavuga ibijyanye no mu yoboke wa SNL yoba yaragandaguwe mu ntara ya Gutse ya Karusi twigo mu gusene IDH twaciye tuzinduka ijoro tujayo ahantu bita Mutumba mugabo rero twaratangaye kuko dushitseyo baca batubwira ngo uwo muntu ngo ntiyigeze ngo ahura n'ingorane n'imwe byose ego bikozwe n'ibibi mugabo bishitse naho ugasanga ari abantu bashaka kuza baratanga inkuru zo guhababura imitima abantu nabo nyene boraba bakisubira ko kuko ntibifasha na gatoya
Sikse vinyini muraba kabarongoye umugwi w'igihugu urabivye gatya kazi na muntu mu Burundi CNIDH kuvubu ivyibutso vy'incungu z'igihugu bigiye kugumana amarangi vyakoranywe ivyo bika vyafundiswe mu nama shikiranganje yakoranye kuwa gatatu w'inondwi munyamabanga mukuru wa leta yavuze ko usanga ivyo vyibutso bisizwa amarangi y'imigambwe bakomokamwo Jehome niyo nzima yamesheje ko ayo marangi adaheza ngo ahangane n'ihindagurika ry'ibihe ivyo bigatuma bica biseruka ko munyamabanga mukuru akaba yamenyesheje kandi ko agiye kuba kwa ikibanza citiriwe incungu z'u Burundi kikazonatunganywa ku buryo kizohurumbirwa n'ingenzi kurikira umunyamabanga mukuru wa leta Jehome Niyonzima
Mutu n'utundi umushikiranganje ajeje imigabo n'imigambi y'umujyango wa Afrika y'ubuseruko ugwaruka inkino n'imico kama yaravuze ibijanye n'amarangi asigwe vyibutso vy'incungu z'igihugu aho bimwe bimwe bisigwa amarangi y'imigambwe bakomokamwo ariko rero mu bisanzwe ikibuto cy'umuntu kigumana irangi ry'ivyo cyabumbwemo kubera ko amarangi atari izuba kumwe kandi kubera ubushuhe imvura n'ibindi igishushanyo kiraheza kigaseruka urwandiko rusaba ko ikibutso cogumana irangi ry'umuringa bita bronze mu gifaransa coba cabumbwemo kubera ko ryoryo ririndi zuba n'ibindi bihuhusi n'amashikiranganji yarashimye cyane icyo cyiyumviro ikinasaba ahubwo ko okuba ku kibanza citiriwe incungu z'u Burundi kikanatunganywa ku buryo cohurumbirwa n'ingenzi
Radio Indundi Culture
Hadiwe ndundu kiritina makuru ya charawana ya kuisa chumi na zibili ni minota mirongi wili ni itanu aboro zibinguru webo wa maso kugiri nduwara ya dudura ifata ifze bitungwa nibi wangamire muhinga mubidu kufuri nduwara zibi tungwa kawanumu yoboza jejifze wa magare bitungwa mushikiranganyi mubidu bujejugu harimu ubgorozi afuga kuyo nduwara gushikubu ataru chancho guwa yoruhari kiretse urukiri mngigera gezwa deziren hakiru timana kanegura komu burundi hari abagifata minenegwe mubidu borora mwingurube hawa tabanza gusuzuma igitungwa bakuye mu isoko
ingurube tora tucandaga ingurube burya ikibazo nyamukuru dufise ku ngurube ni ingwara bita dudura ahandi bayifite kuri ryamika ni ingwara mu bisanzwe ifata ingurube ikayifata n'ingoga kandi ingurube ikafata n'ingoga kandi kenshi ahishitse uruhongore asigara duke kabisa sagazagize iyo ngwara gushikubu nta muti nta rucancu turaronka wahari hariho urucancu kuva muri 2023 kwabonetse mu gihugu ca Vietnam mugabo gushikubu ntiratangura kudandazwa neza ruracari mu buryo bw'ubushakashatsi twizera ko kumbure mu minsi iri imbere buzoboneka ku isoko abantu bagatangura kurukoresha rero mu kurindira ko ugo rucancu ruboneka ndiko ndavuga kuri duduru duhanura abene igihugu kwa barikani. Kenshi na mambona chane chane mpanura aba banyakuwa hwa usanga basi mutahe munini mpukoro ziku ingurube araba usanga fisi ingurube mirongo ama jana yoro leki ingurube si parki si mize viva sikibanza chiratiro icho kintu bakimenye bagifate nkakamba koko benshi bagira ibibazo kuberako usanga yoroye ingurube ashahagira nkiratiro gasanga umuntu wese aje ahita yinjira mu idundo ntuzi yavuye ntuzi yagize kenshi ingwara ya dudura itwago nabaha gasanga igenda mu maguru y'umuntu yaciye ahantu hagwaye kahunyura agiye kunyura mu idundo kwera ibirwa gufatwa duhanura abantu rero mu bijanye no gukinga yuko cane cane bo kwirinda kuzana ingurube ivuye hanze ngo bashike ngutu uba wayiteguriye ahantu yishikiza ikahamara nimwiburi iburi hagati yindwe n'indwe zibiri ukabona ko itagwaye ubonye itagwaye ukabona kwishira hamwe n'izindi bakirinda ko umuntu atari uwaho aza kugira akagenda y'abantu bakenewe mu idondo urya giye kuyigaburira urya giye kuyambwira imerewe akaba ari bagenda mu idondo
Desire Nakarutimana akaba ari umuyobozi ajeje by'amagara y'ibitunga mushikiranganye mu byo bujejwe harimo ubworozi bamwe mu barimi bipampa muri commune Mutimbuzi intara ya Bujumbura bari dogera bamwe mu borozi b'inka ko baboneshereza imirima bavuga ko bitumvikana ingene hari abatunzi inka bazireka zigasohoka impongore kandi isanzwe bibujijwe bamwe muri abo borozi co kimwe n'abajeje intwaro muri iyo ntara ntibakana ko hari abatunzi inka boneshereza bene imirima ubuyobozi bw'intara ya Bujumbura buvuga ko rimwe na rimwe hari aho biva kugusama kwa borozi ariko weza bukabumviriza kugira ngo umuti iboneke ku mpande zompi zishi kuri no nkuru na mugenzi wacu Jide Nahayo
kimwe mu bice bya komine Mutimbuzi abarimyi bipampa bidogera borozi b'inka ni nko muri zone Rukaramu aba barimyi bavuga ko bababazwa no kubona aboneshereza imirima yabo mu gihe bavuga ko ico gitegwa kibasaba ingufu nyinshi
cyo turonerwa ni inka kugitegwa cipampa ningene kigoye gukorera biratubabaza kugera aho tubura aho twigeza tukabara aho twishira inka tukazifata tukazifatira mu mirima aha muri Mutimbuzi n'ukuri menga hari ubwigenge bw'inka cyane
baratwonesereza turimye inka zikagenda muraba nkaha nurabe nkaha muko zariye ariko yo bahari umutekano wo kugira ati umurima ni inka biragendana kubera urimye haruhande y'intuze y'ibarabara umwungera akazara zifata neza azikura mu murima nta mutima wuzinuke
bamwe mu borozi bororeye muri ico gice ntibakana ko bishika abo barimyi bakonesherezwa na bene ivyo bitungwa Elvis Rukundo n'umwe mu baserukira aborozi b'inka aho muri zone Rukaramu avuga ariko ko amatati bagerageza kuyatorera umuti
turahenda henda na buke buke iyo habaye ikosa nari tugahanurana dufate nk'akarorero nk'abahitsi bagiye kwahi bagahonyanga imirima y'abarimi hanyuma umuntu uzeye umwahitsi agafatwa turabijyamo buke buke tugahanurana bigahe turakundanye nta kosa ari nta nitabwo ntabwo tubanye na turatora inyishu turaraba tukaraba ikibereye aruwonesheje aruwoneshejwe tukabera amagabo tukabahuza
ubwo koneshezwa imirima y'ipama na bamwe mu borozi b'inka kuremezwa kandi nuramutse intara ya Bujumbura Desire Nsengiyumva avuga ko araho biva guco yitugusamara kwa bungere ariko ko bama bahimirije abatunzi inka kutarenga igice barekuriwe gutungiramo inka zabo mu gihe bamwe mu borozi uba hari abaturutse inka zabo bakaja kuziragira mu mashyamba yegereye igihugu kibanye cya Kongo
Ejide Nahayo mu buseruko bw'igihugu bamwe mu borozi b'ibitungwa bito bito nk'impene bari dogera giciro ku isoko ya Nyamugari muri commune Cendajuri ntara ya Cankuzo caduze haba izo korora canke izibagwa impene yahora igugwa ibihumbi ijana mu myaka iheze ubu ikaba igugwa iba amafaranga y'amarundi ibihumbi ijana na mirongo itanu ivyo biciro bikaba bitorohera abaguzi bazo harimwo n'abarimyi bagatinya ko bishobora gukwega ikena n'izimba ry'inyama bakabona ko leta yuko yokomeza umugambi wo gutanga ibitungwa kubipfutsa korora abandi bagaheza bakazironswa mu kokoreranira aho mu buseruko bw'igihugu twakura mugenzi wacu Pantaleon Ntakarutimana
nkuko biboneka ku isoko ya Nyamugari n'ayandi masoko yo mu micungararo ya komine Cendajuru intara ya Cankuzo ibiciro by'impene zaba zibagwa cyangwa izorogwa zirazimbye nkuko abaguzi babyemeza impene yahora igugwa munsi y'ibihumbi ijana ibarizwa ku mafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu kandi ikaba ari nto cyane nayo nini ishobora no gushika ibyara iva ku mafaranga ibihumbi amajana abiri na mirongo ibiri gushika ku bihumbi amajana ane ni mu gihe izigeze kubagwa harimwo n'izishitsa amafaranga ibihumbi amajana atanu na mirongo itanu kandi haraheze umwaka zitahora zirenza amafaranga ibihumbi amajana atatu nk'uko babyigana ibiciro ntibyo byorohereza umurimyi kuko bimwe mu birimwa aho mu cendagiro bizimbutse cyane bagafatira ku bigori hakiro kigugu igihumbi ibijumbu aho umufuko wuzuye w'ibiro 150 gugwa ibihumbi 35 ibi ngo bica bituma bamwe mu borozi bavavanura no korora bakabona ko bica bikogwa n'abafitiye uburyo ibi kandi nk'uko babandanya babivuga bishobora kubandanya biba nabi igihe ibiciro bizabandanya biduga abamikoro bayabaye babandanya batinya korora bikazokwega ikena n'izimba ry'inyama nk'inyishu kuri ico kibazo babona ko leta kumwe nabo bafashanya mu iterambere bakomeza politike yo gutanga ibitungwa kubifuza korora mbere ibibonetse bikaje birahana ahantu wabiciye mu kokoreranira bityo n'abadashoboye kwigurira ibitungwa bagaterera agacumu k'ubumwe ngo biciro by'inyama bicurehe mu cyankuzo pantaro na karutimana radio indundi kirituye
Pantaron hakarutimana na urakenu ya mwemu wa kenye zibiri mizu wa kumutumba gasange ni zone gitaza komine muti na nara ya rumonge baratahu ya kamaro kukuda tulira ibigira mundimo aho izde wali mne babihamba wa kenye zibemeza ko iruhanda yogu kingiri viduki kije bitumbanu mwimbu ui yongera abajia junharo mwri yoko mine barashima iyo nyifato ya wa kenye zi na narigia alivo benshi balima haba hinga mubijanye nuburi mnibu kingira ibiduki kije bemeza kugo bujo ufasha muku kingira isindi mga ninguru ya mgenzu wachu alisenda yize
oya bijya twara bindi tugiturira
turi ku mutumba gasange zone gitaza komine muhuta intara ya rumonge aho dusanze abakenyezi bari mu mirima abo bakenyezi bemeza ko bavavanuye n'ingendo yo guturira mu mirima ivyo biti bigira ivyo bikaba vyavuye ku nyigisho za leta aho batahuye ko bibangamira isindimwa
ajya gutura mu babononye ndabiri bipfuye
baravyanse muri leta ko batutituye isi maze gufata ibyatsi tukabiturira kandi
ibyo byo guturira ibyatsi barabibugize kubera guturira ibyatsi muri kuri gukura kano vera
abo bakenyezi uwo munsi mu kurima ivyo vyatsi baraheza bakabizika canke bakabisanza kugira imvura niyamara kugwa bibore bihinduka intabire
ivyatsi dusabagizamo tembe tukagenda turakikitatira ku budongo ama tukazabiteramo biterwa vy'imimba vya vyatsi bikazoborera nyene ndani bigacika ibibi
mu kwicenda ni mu kumunani komba guhera umuntu aragenda gasekera akabirekeza mu murima imvura itashuye bica biboreramo tugenda twongereza ya ntabire
uko kudaturira mu ndimo rero abo bakenyezi bemeza ko bitanga umusaruro mwiza
basanze aribyo ko nyene bimaze kumara nk'imisi urashobora guca nk'amaburi y'imyumba ugafata bya byatsi bazikiranye batugereka kibivu ebaga hirya yeje usanga igitegwa cyatagase
twakwe bajejwe nk'aba muri iyo komine barashima ko abakenyezi batahuye hakamaro ko kudaturira mu ndimo narijya aribo benshi bakora mu mirima scolastique niyo saba arongoye komine muhuta
abakenyezi nibo bambere ibikorwa byo mu mirima barabitanga bose yuko turira atakamaro bigifise ahubwo akuba ari umwe mu zanura ibidukikije
umuhinga mu bijanye n'uburimyi kama bukingira ibidukikije Serge Sijenahagera aha nawe arasigura icyo guturira ibiyigira byonona ku isi ndimwa
bwa mbere umunyota urimwo icunyunyu citwa calcium ico cunyunyu gituma umururazi w'isi ugabanuka cane gose ivyo navyo bigaca bituma isi yinjira mu rundi rugero rw'ubundi bukarihe bunagoye mbere gukosora ubwo turira kandi biyigira bituma utunyabuzima nkenerwa mu burimyi twose dupfa ivyo navyo bigatuma umwimbu muri kazoza ugabanuka ku rugero runini kuko utwo tunyabuzima ni twatundi tugerageza guhingura isi tugatuma isi ishobora guhema neza utwo rero udukuyeho ko duheza tugatuma iyo si yawe ushobora gusanga yabishe mu buryo canke buriya
ikigo kijejwe gukingira ibidukikije ADEM cerekana ko guturira ibiro 50 vy'ivyatsi bingana ububi n'imyotsi isogwa n'imodoka inywa mazutu igize ibirometero 13,000 nayo ishiramwe impuzamakungu gita w'uburimyi yerekana ko kugira isi subire kugira kanovera yari ifise kare bisaba imyaka iri hagati ya 10 na 20 itarimwa
arise ndayize yurakenuye ni no kuri iyo nkuru yawe nyene turangije ko makuru yacu ku isaha 10 n'iminota 36 nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire bagenzanje mwese cyo yatereye ugira aya makuru aboneke nkengurukire kandi na Kofi Olivier w'intware mfashije mwabwi ivyuma Dieudonné niyo yanzigamiye na yabashikirije ndabifurize kubandanya musozera uwa gatandatu mwiza na gahwane